Hii ni Radio Hijui ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'Istatu akaburungu radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti na mwe bavandimwe radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kigana cyo munsi turi kumwe n'umurundi akiri muto aba muri Australia no mu Burundi yafashe ingingo yo gutangura gukorera ikorwa by'umugwiza tunga mu gihe cy'umwe barutse. Fabrice Manirakiza yafashe iyo ngingo inyuma yaho arangirije amashuri muri Australia mu bijanye no kugwiza itunga. Manirakiza avuga ko yasanze ubwiza bw'igihugu ciwe ari ntangere kandi n'ibikorwa byo kubaka igihugu bikiri byinshi. Kuva atanguye kugendera Burundi rero no kubukoreramwo, Manirakiza yaciye yibaza ukuntu yo rangura ibikorwa byofasha n'abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga aribo bita diaspora. Mukanya arabiducira ku mayange mu kiganiro kandi aratubwira kuri imwe mu migambi ifasha abarundi bo mu diaspora kugumana akarenge mu gihugu cha bibarutse hamwe n'ukuntu bashobora kuronka ingurane zo kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo mu Burundi. Muraho Fabrice Manirakiza. Murakomeye ngaho, ndabona ko muri Washington muri iki gihe mu rugendo muri mu Washington. Muraho murakomeye.
Ego cyane, twaratewe iteka na ambasaderi w'u Burundi ngaha hamwe n'abarundi bahurikiye muri diaspora yo ngaha baradutumira none turahimbawe.
Mwamenyereye ubushuhe bwaha?
Ego twari tumenyereye Bujumbura.
Si cyo kimwe. Niho hashuje, harashuha cyane.
Wiwi, ego.
Okay, rero tuje kumuzi w'ikiganiro cyacu cy'umunsi Fabrice Manirakiza. Icyo cyumviro cha baje mu gute hari abavuga ko bigoye kuva mu gihugu n'igihugu murimo mukibaza kuja guteza imbere igihugu cawe no kwiteza imbere ika no guteza imbere abarundi bagenzi banyu. Icyo cyumviro caje gute?
Murakoze cyane. Jewe maze imyaka irenga 15 muri Australia. Ero mu bindi bikorwa byanje bya misi yose nahora nkora icyo bita motivation and inspiration speaking muri Australia. Aho maze kugendera amashuri arenga amajana indwi. Rero mu 2015 nagize amahirwe yo kujya gutembera ahantu bita muri East Timor na Kigwa n'abubahwa baho. Rero kubera nari nsanzwe ni president wa community yo mu ntara ndimo muri Victoria. Ndibuka icyo gihe niho nagize iyerekwa ryo kunyereka yuko bikenewe ko nimba ndiko ndateza ibihugu ibindi bihugu imbere cyangwa ndiko ndakora ibi biteza imbere igihugu cyanje kinkeneye rwose. Rero cyangira icyo gishika canza rero mu Burundi mu 2016 cyanahangura ishyirahamwe ryitwa Come and See Burundi, ingurabe Burundi. Focus ya mbere yari muri tourisme, ariko nsanga tourisme iragoye iragoye kuko sibe sitwese tuyumva mu Burundi. Rero mu 2018 cyangira iyerekwa nyene ryo gushaka kubaka ibigwati, mugabo nkavuga ati byaje bivanye cyane cyane mu ngorane aba diaspora tugenda turahura nazo. Na jewe zanshikiye turungika amafaranga menshi cyane mu Burundi ugasanga tuyarungika imiryango tuyarungika abagenzi cyane cyane mu bintu by'ukubaka bikagorana gose ukacusanga bariko barayatwiba cyangwa bayadukoreshereza nabi rero tugaca tugira ikigumba gumba n'ishavu ryo kwanga Burundi kuko nijya ari umuntu umwe wo mu muryango iwawe cyangwa umugenzi wawe akwibye ayo mafaranga cyangwa akagukorera nabi iyo project ucumenga wasi igihugu cyose gusambavu y'ibyo bivanye n'ukuntu naho nari president wa community twe nk'abarundi twari turi muri iyo community twarakunda gukritika uko ibintu byinshi bitariko biragenda neza mu Burundi mugandagira aho mvuga ati bagenza ati irifo mu cyongereza bavuga ati don't make a change but be the change ati tureke gutungana intoke tureke gukritika ibinabiri ati kuko no mu kirundi baravuga ati nta wanka konka nyina ngo rwayuruhere ati reka tugende tube impinduka benshi barabona yuko nto bishobora barabona nyene yuko umenga rukwiheba mugabo ndagenda mu Burundi none nagize amahigu ubu intambwe ngeze ko ni ndende
ego me izo mpinduka ni nkizihe mu ziduce ku mayanga
ego impinduka no vuga ati twari mbo twarakunda gukritika either political analysis either financial development either social development ibintu byinshi
bijanye n'imibano bijanye no kwiteza imbere
exactly hanyuma rero no vuga ati rero candiyumvira iyo project Facebook Village ni project turiko turubakira amazu abarundi basanzwe bahurikiye no vuga ati benshi bahurikiye muri diaspora kuko ibice 95% byayo mazu yafashwe n'aba diaspora rero naragize amahigwe yo ku yo gupresentinga bivanye n'ibyo nize mu ishuri bivanye n'ubu nishaka nari ifise ndabimenyesha banki yitwa yahora yitwa Fondora Bitairibe yitwa BHB ndababwira uwo mugambi baranshigikira gose barumva ko ari umugambi twokorana kuva icyo gihe rero ducaruratorangura gukora uwo mugambi dericho nababwiye nababwiye ati jewe ndaza n'abakiriya hanyuma mubaha madeni tububakire ati kuko ndazi ko aba diaspora uwo ari we wese afitishe igishika cyo guterera agacumu k'umwe mu Burundi cyane cyane mu by'ukubaka byensire
yego me ico gikorwa cyo kubaka turakigaruka ko numwe mu migambi urwaruka rushora gufata murazi ko muri iki gihe hariho urwaruka rwinshi uri mu shomeri rwaheje amashuri ikagwa yaciye hagati ikanugwize imyuga usanga kenshi na kenshi rudashobora kugira imigambi nk'uyu mugambi wafashe ikintu wobwira urwaruka muri rusange kugira ngo nago nyene gwitangurire ibikorwa byo kwiteza imbere ibintu mubona mu Burundi bindi byo gukorwa atari uyu mugambi murimo kubaka no gufasha abo muri diaspora n'abaru eka n'abarundi nyene bakiri bato ubundi mugambi mubona urwaruka gufatana nk'uyu he ari za kreno nyinshi ariko umugambi mubona ko woshora gufasha urwaruka n'inkuyu agace bucira urwaruka n'inkaka
bo agace no cira urwaruka nakuko gufata ya mbere cyanke kurinda nao bivanye n'ukuntu igihugu cyacu cagiye kiraca mu ngorane zinaziriya hari ukuntu twama tubona umenga titwokora imigambi yacu barayitwiba niyo batayitwibye ntibakunda ko ko ije imbere ariko nkavuga ati ahantu hose hari history imbi hategerezwa guca umwanya kugira healing rero ntituce ari twe nyene tuzoyihilinga we need to take an action nkavuga ati rero abajene no bahamagarira kumenya yuko jewe naratebere ibihugu bitandukanye ku isi sanga Uburundi n'igihugu cya mbere ushobora gutanguza umugambi ufise amafaranga makeyi ugatera imbere kuko akarero nko muri Australia ufise ibihumbi 200 cyangwa 500 by'amadolari uza gusanga ugiye gutanguza ga small business nakugora ndetse ugasanga n'amafaranga hatwe guhera muri registration ya small business ariko mu Burundi niyo ubufise imiliyoni 2 miliyoni 10 ushobora gukora umugambi guteza imbere hari bariko barorora amafi hari haborora ingurube utugambi twishi vraiment dukeneye umugambi umutime mutoyi kugira umuntu atangure kandi ngiye ndabiraba je nkunze kwibwirira abajene ati uwo wese aba yumva ko afite umugambi bien sûr yiza pana wa wundi azavuga ngo nafite umugambi mu mutwi wanje ati arandondera kuko ndafite aba diaspora batari bake bari ready gushigikira imigambi ya entrepreneuria mu Burundi ndamaze kubitrayinga birakunda nibaza nkavuga ati rero ibyo birakeneye ko abajeni bakura amaboko mu mufuko kuko je nama ndababwira je Fabrice si je munyabwenge cyangwa umuhizi wa mbere novuga ati nakuye amaboko mu mpuzi no ejo hari nabandi bandusha ubuhizi n'ubutwari mugabo bashaka gusa ko no noterera kama ko bakura amaboko mu mpuzi bagatimba bagakora
ego be umugambi eka umutahe kurinda ivyo ni bimwe mu bintu bishobora gufasha mu gutanga kwikorera utwiwe ariko ariho nibindi bintu umuntu arinda kuraba kugira arabe ko iyo mugambi eka n'uyu mutahe bizofasha ibyo turabiga kwa kumukanya mushaka na Fabrice Emmanuel akiza ariko nagomba mpijambo abanywanyi turi kumwe ba benshi cyane rwose bari kwarundira kugira ibyo bababajije turi kumwe na Nduwimana André mwiriwe neza
so hani makari nagomba nande kugira ikindi kintu numva na film mbere no kuvuga
ego Nduwimana André murashaka kutubwira ahantu ubwa mbere na mbere aho muri
neza na neza kewe ni normal ko bigihugu ne nyangara cyane
igihugu Burundi
ego mu Burundi makamba na cyane cyane muri komune nyangara cyane numara ko bigihugu
ego duga kwijambo rero ikibazo cyangwa ikimvio
ego niko teje amagira ndoje ko nzabe nande niko keza umwere wacu w'umugesera kuva muri Australia ari imwe na cyane cyane ko yafashe ihangiro ryiza ry'uko ubwenge afise ubwenge yahawe ni ukuvuga ibyo yahawe ariko arafashe igihugu na cyane cyane akishije mu kwitanga aho yashyize intare mu cyane 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 akavuga ati kurinda imicungire gikomeye rwose niyo nataka ukomeye nanjye rero ngombera ko mvuga nti urwaruka biri uhaguruke hari icyo bita kukwi mu kirundi babyita ngo kumenya kwibata twese duhaguruke kugira ngo dushobore gufatana mu nda habo bwizigirwa ngamaga rero uwo mwene wacu mu diaspora ko duhamagaye n'abandi ba diaspora kuza kubaka igihugu cyacu Barundi cyane cyane badufite mu rwenge hanyuma natwe duheze rero tubayoboke aha rero nkavuga nti bagerageza cyane cyane ikindi gisata twifuza yuko boshyigikira gisata cy'ubushakashatsi gisata cy'ibidukikije gukingira ibidukikije na cyane cyane kandi begeranye ibyongeye by'ugwaruka bw'ubushomeri ngaho barahari ahanini na ntajye nkifuza yuko nawe uba byahuye ku murongo akaza bibaye ngombwa katwiyemeye bagira ngo natwe dushobore kumurahura ko ubumenyi n'ubwenge na cyane cyane ko ari byo natwe tuko tukoresha na cyane cyane rero tugashyira intare yuko ibyo twabitanguye twanaduhungana mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu aho na ntabwo twanatubwira amanama atandukanye na cyane cyane mu kumba cyambaye n'umutekano ariko tugashyira imbere gukingira ibidukikije ukifuza na cyane cyane rero ko abagesera badushyigikira ikubwira na ntabwo dushyigikira kubaka
murakoze Nduwimana André kuvyumviro vyiza mushikirije reka tuhe n'ijambo kandi ubundi bunywanyi Evariste irakoze mwiriwe neza muri hega ya Evariste
je Evariste irakoze makamu
Nyanza Lake makamu Nyanza Lake duga ku ijambo ikibazo cy'umviro turi kumwe na Fabrice Manirakiza koze Evariste irakoze reka ico kibazo tugihe mushya ntahe Fabrice Manirakiza akorera mu Burundi izo bibazo ashora ko babizi azi ico bivuga ko Evariste irakoze afite amakenga ku byerekeye cyane cyane ukuntu urwaruka bwo kwiteza imbere kandi mu byo butunzi kandi hari ikibazo cyo kuronka amasoko kandi ikibazo cy'amatagisi avuga ko ari umurengera duga kwijamo.
Ego murakoze cyane ngerageje gusa nkunahera kuco wari yavuze ubwa mbere yari yavuze ku kijyanye na research and environment nkadugira kumvuga ati diaspora ku by'ukuri rafisa abanyabwenge benshi cyane aha novuga nifati mpereye kuri experience fise aba diaspora cyane cyane nko muri Australia yitwa turamaze imyaka irenga 15 dushitseyo rero wumvise uwo mwanya abana bashitse bakiri bato barahejeye amashuri ubakora mu corporate companies bakora mu companies akomakomeye which means rero hari abajene benshi hari abarundi benshi batsinza bahejeje amashuri bakeneye gusa ayo marembo yo kuza guteza imbere igihugu so nibaza yuko bari play kuza guteza imbere igihugu kandi nibyo ndimwo nibyo mbona kandi wari wose tu ya government no vuga ati ari open ku kintu kijyanye no kuguza ubutunzi nabwo dufatiye ku no vuga ati uko ku kubura amasoko canke guhura n'utwe nizo ngorane z'amatagisi ikintu kimwe twobanza kumva n'icyuko burya iterambere ry'igihugu ntirikogwa n'umwe rikogwa na twese muri iyo nzira imigambi yose kuko ari umuntu ashobora kuvuga ati jewe si nkuru w'umugambi wanje kubera ntoroherejwe ako kaza gusanga kugira yoroherejwe biba bikeneye a group of business biba bikeneye at least business zitanu cyangwa icumi ziriko zira operating muri iyo nzira rero yo bimeze uko biba bibaye ngombwa ko abo bantu bose baza hamwe baba bikeneye kwa abo bantu bose baza hamwe bagakorera hamwe acyo gituma mvuga ati ibibazo byose tubona kugira bize mu nzira nuko tujye hamwe tugakora twese iyo umuntu ahuye n'ikibazo ari umwe namenye yuko ugukorana n'abandi niyo solution yabyo kuko naje no muri business yanje mu bikogwa ndiko ndakora mugiye murumva cyangwa mukaraba nahuye n'ibibazo byinshi cyane ariko bimpa umushaha wo kuvuga ati reka mfume n'ugururira amarembo abazoza mu nyuma ntibazoce mu byo naciyemo which means rero jewe aho maze kugeza ijwi ryanje muri leta baratuzi barazi yuko ibyo bibazo bihari kandi ndi nkunze no kubivuga ko cyane nkubu nka Karol
ho bari Fabrice Manyaki ho bari umugambi wa leta ukorohereza ugwaruka canke abantu bose batanguye kwikorera twabo mu byerekeye amatagisi bavuga ko ari murengera
mbo kucerekeye amatagisi ntacyo no kivuga ko cyane mugabo ico no vuga n'icyo uko nzi neza ko hariho banke y'abajene yashinzwe hariho n'ikigega cyitwa piyeje cy'abajene cy'amafaranga umukuru w'igihugu ya indicatinze ku migambi y'aba entrepreneurs b'abajene kandi hari abatari bake bamaze kuronka ayo mafaranga y'ama startup nkavuga ati rero kubwanje aho ngeza vrema izo zose na n'utwigoro leta yagiragira kugira abajene baze bararonkiya no vuga ati baze bararonka iyo nzira hari n'ukuntu rero ubu no vuga ati leta iratwiyumvamo iyo ndabivuze uko naba ndabibiganiro nyine icyubahiro umukuru w'igihugu akoresha abajene nkabona neza ko ari umuntu arajwe ishinga no kubona abajene bari ku kizi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Nsabimana Daniel muriwe neza
mire neza bwana Frederic
mire neza muri hega Daniela
ya murakoze cyane Frederic mperereye nyamashike ruharambuga mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda
ni byiza cyane ko hose ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane namu
murafite ikibazo murafite cyimviro turi ko tuvuga umutumire wacu ni Fabrice Manirakiza umurundi akiri muto cyane rwose imyaka 29 ariko amaze kurangura ibitabike mu byerekeye kugwiza itunga mu Burundi na mu gihe cya Australia naho nyene atuye duga ku jambo kibazo cy'imvira
ya murakoze cyane bwana Frederic ndagira ngo mbere na mbere nshime Manirakiza Fabrice kuko na urubyiruko turiza uburyo bimera urumva bamwe iyo barenze igihugu bumva ko uko bisa kose ubuzima bazafatishiriza imahanga bakumva ko mu byukuri ariho umuntu yajya karonka neza. So ndagira nshimira uwo mani rakiza watekereje neza igihugu cye yavutsemo akajyanamo n'imishinga iteza abanyagihugu imbere. Mumumbarize mu byukuri abona izihe mbogamizi ese gukora mu bihugu bibiri biramworoheye. Ese mu by'ukuri Afurika ugereranije na Australia abona ari ayahe mahirwe ahari mu by'ukuri ahari urubyiruko twagakwiye kuyoboka natwe ababyifuza. Ese afasha ute urubyiruko urwaruka bifuza nabo gutera imbere mu bwo buryo nabo bakabiza itunga inama baha n'izi? Ese hari ubufasha we yabaha? Murakoze cyane Bwana Frederic.
Murakoze cyane Sabimana Daniela. Ibibazo byiza cyane rwose. Reka Fabrice Manirakiza bicaye hirya no hino intambamyi mushobora kuba mubona mu gukorera mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cya Australia n'izihe inama ugira ugaruka n'izihe tugakwijambo?
Murakoze cyane. Intambamyi no vuga ati zihari zininiya n'ibyuko n'izuko yuri kuri compare igihugu cya Australia n'u Burundi cyangwa n'u Rwanda cyane cyane n'u Burundi. Australia no vuga ati ni igihugu cyateye imbere gose gose kiri mu bihugu byiteye imbere gose. Uri ku Burundi na bugasanga ni igihugu gikenye twese turabizi. Rero hariho gap nini ya iri in between na karono tanga na kuko nk'intambamye nagenda ahura nazo ndibuka ko nzanye project ya Facebook Village tuza kuvuga ko ni project nazanye cyo twita mortgage system bisanzwe bimenyerewe hanze cyane cyane nk'izo za Australia cyangwa mu bindi bihugu biteye imbere. Mu Burundi rero ukacusanga iyo program ntimenyerewe kimenyerewe n'amabanki ntimenyerewe n'abantu. Ukacutanga rero ukwirikira kora hacazamwo ukutumvikana kwa cyane kandi birumvikana gose kuko urabye nko muri Australia iyo usabye a mortgage loan nka interest rate za gusanga iri kubice 2%. Ariko mu Burundi za gusanga banki yaguhaye kuri make iguhaye kubice 14%. Urumva ko harimo gap nini ya imbere. Ikindi nacyo n'aya mabanki y'u Burundi cyangwa ama institution ugasanga nta bundi buhinga yobikozemo kuko novuga ati nta traceability y'abantu ihari sahantu uvuga yuko bafise a data record umuntu ashobora gutracinga mu gihe ayo mafaranga
kugira barabe ko abantu bashobora kuriha.
Exactly kugira bacho babibone barashobora kubibona gusa. Ikibazo ni cyuko biroroshye kuba wosaba ideni ukabura because the digital monitoring is not advanced.
No kuvuga ubuhinga bwo gukoresha izuma
yes
muhinga ngurukana bumenyi kugira ngo barabe ibintu bimwe byo gutohoza kuri abo bantu basaba amadeni.
Exactly. Ikindi nacyo ni cyuko urabye nko muri Australia uza gusanga dufite nk'ama banki menshi which bica bisigura ko competition ici yashyira mu bantu ugasanga ati jewe ndajya muri iya banki. Ariko as Burundi nk'igihugu tukishyira hamwe uza gusanga ama financial institution ari aharugwa, which means rero n'umukiriya nta yindi option aza gusanga afise rather than going with that. So I know my challenges manini namye mboni.
Icyo ni kibazo cyumvikana ko uko amabanki abari menshi niko n'abanyagihugu canke abakiri bato bose bashaka amadeni bahitamwo ibanki baja gusaba mu deni bihweje inyungu izo banki zirihisha kungurane zibahaye.
Correct. Ego cyane.
Ene vyiza cyane ngo tubibutse nshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradio hejwe ya America. Turi kumwe na Amizero Ivan. Mwiriwe neza Ivan, muratwumva?
Turumva neza.
Muri hehe?
Nerereye mu Rwanda.
Mu Rwanda majahe?
Hello?
Amajahe?
Mbona ra majeko.
Ni vyiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga ku vyerekeye kugwiza itunga. Turi kumwe n'umurundi akiri muto amaze kurangura ibikorwa bihambaye cyane rwose mu gufasha gwaruka no mu gufasha cyane cyane baba mu mahanga, baba hanze igihugu. Duga ku ijambo, ikibazo cy'icyumviro.
Murakoze cyane. ndeka manje shimire Fabrice kurunga ya igihugu cy'u Burundi ndetse n'urwaruka muri rusange. Hari kibazo ufite nagira ngo mbaze Fabrice nk'umuntu wageze mu mahanga ukabona ari kigitera urubyiruko rwo mu biyaga bigari cyane cyane muri ibihugu dukunditsemo kugira umutima wo kurarikira kujya gutura mu mahanga kureka gutura mu gihugu mu bihugu byabo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nka Fabrice maze kubaka izina niko nabyita, niyo nama yaha abantu bumva bafite uwo mutima kujya kwitura mu bihugu by'amahanga. Murakoze Zero.
Murakoze Amizero Ivan. Ibibazo bibiri niba mushaka kumwishyura ku byereke cyane cyane ikibazo cya mbere kivuga ko icyo wagitera urwaruka guhurumbira kuba mu bihugu by'amahanga ni ikihe, n'inama mubwira urwaruka nk'urwo duga ku ijambo
nzo gutuma urwaruka rw'iwacu bajya kuba mu mahanga biba bivanye na the social life baba babona cyangwa ugasanga the way ibihugu byo hanze byerekana the lifestyle yaho. Nkavuga ati rero hariho programa nigeze kuba ndiko ndakora nise Burundi Diaspora Educational Program, aho b'Abarundi bari hanze yo baje mu Burundi bagira amahirwe yo kuganira n'aba bajene kugira bababwire ubuzima bwo hanze uko bumeze. Je nimba ari inama nongira abajene niyo kubabwira yuko burya abe mu Burundi turashoboye, mu Burundi turafise muri East Africa dufise opportunity nyinshi yo gushika ku ndoto zacu kurusha hanze. Mugabo ikintu kitugora cyane ni cyuko ntaboreka kuvuga vrema ko bivanye n'ibihe ibihugu byacu byagiye biracamo cyane cyane the colonial system na the political crisis turiko turavamo turacirondera. Nicyo gituma novuga yuko uwo wese ashoboye niyo yogira umutima wo kujya hanze, yogira umutima wo kujya hanze avuga ati ngiye kwiga cyangwa ngiye kurondera, mugabo agatima kakagumi iwabo. Kuko kujya nababwiye kujya gupagasa cyangwa kujya gucingero ni ibintu bisanzwe kuko ari wowe wese arabikora. Iyo umuntu abikoze muri iyo nzira good, mugabo ntabe wa muntu ajabuka igihugu akajagenda akivuga nabi, kuko on the end of the day azogaruka. Kandi uri kuraraba imibereho yo hanze, benshi barazi ko imibereho yo hanze uza gusanga igoye inshuro zitanu kurusha imibereho y'iwacu. Mugabo bikaba biba ngombwa ko nyine umuntu bisaba ko yipanze niko nabivuga. Nkavuga ati rero abo nohanura kujya gupagasa cyangwa kurondera ubuzima si bibi, mugabo bagira ujya mutima wa patriotisme wo kumenya ati niyo ngiye gupagasa kandi sindi buvuga igihugu cyanje nabi, ubwo ngiye guhiga umuti wo kukivura aho nshoboye.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe n'undi muntu wanyu radio Ijwi ry'Amerika, John Ndayizeye. Muriwe neza?
Mwaramutse mwubahwa Frederick.
Murakomeye ngaho?
Nukuri turashima akavura kazinutse kagwa hano karahise, ariko ubu hameze neza, ubushyuhe bwagabanutse.
Ubuze hano ni hehe?
Cedar Rapids, Iowa.
Muri leta ya Iowa, muri leta z'ubumwe z'Amerika, nibyo?
Ego
me murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turi kumwe na Fabrice Manirakiza ariko atubwira cyane cyane ku byerekeye imigambi y'urwaruka yo kwiteza imbere mu Burundi no muri Australia. Akaba yaratanguye ibikorwa byo kwiteza imbere, akaba kandi ibyo bikorwa biriko bigenda neza. Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ego me na cyane cyane umunda mukrize umutumire Fabrice imbere n'itina riryoshe kuko nijya mutoyi wanje kuri data wacu.
Nziza cyane rwose, arakumva.
Ego hanyuma ikibazo nashaka kubaza ni intererano ahejeje kubyishura uwo mugenzanje yarahejeje kubaza ikibazo asa n'ubitomore kibyo nashaka kuvuga, ariko sinoburi byo mvuga. Na cyane cyane ndamukejeje ku mutima afise wo gufasha urwaruka rwo mu gihugu cyatwibarutse, na cyane cyane ku ntererano nashaka ko nawe yoduhanurira kugaruka ruri mu mahanga. Australia sindajayo, ariko nk'aho mperereye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niko ndabona imyifato y'ukwaruka rupa mu Burundi, mu Rwanda, Kongo, muri ako karere cy'iwacu. Iyo bashitsi no bagize amahirwe bakashika, imyifato bati bafata imyifato itabereye bagakopera imyifato yino mu bavuka yino, ugasanga badutse kunywa ibiyayura mutwe, gukora ibintu bya hariya na hariya bibata mu buroko, ugasanga ubuzima bwabo buhereye mu gasho. Nibi nashaka agire icyo yovuga kugira ngo azane itsinda ryo guhanura mwe n'abo bantu. Hanyuma ikindi naco nagoma mpereze ko nyakuba wa perezida wacu w'u Burundi je nama ndamukurikirana kumanura ugwaruka, arabwira ati arazi yuko abahejeje amashuri cyane n'abariko bariga ubuzi buzogorana ko baburonka kugira ngo biteze imbere, atariko ntibagaye ubuzima barimwo bahere ku tuntu duto maduge mpaka bashike ku bintu bikomeye. Hariho n'impanuro yabahaye ati ndazi umuntu yahere ku rukwavu rumwe n'inkoko imwe atari kubageze ku nka cyanke imoto, mbere n'abandi bageze ku modoka. Mwe nabo bantu none nk'umuntu yahezagiwe kuri iryo terambere ryo gufasha ugwaruka rwo mu bihugu bitandukanye muri diaspora, afise umugambi umeze gute kugira ngo abaterere ibyiyumviro by'ingene batorera amaboko mu mpuzu bagume bikanyira ngo barakenye, kandi hariho ibintu byo gukora. Nk'akarorero jewe ukuntu mbayeho ngaha, sindera amaboko ngo nibiki nibiki, aho mperereye muhira canke mu ndimiro zitandukanye, jewe usanga umwanya mba ntari ku kazi cyane nako nakora ibindi ndawumarira mu ndimiro banarateye ibintu biri fresh kandi bikanteza imbere. Nca niyumvira rero ati kubera iki ugwaruka rwacu mu Burundi no mu karere nabo batakora nk'uwo mugambi, ariko umwanya bakawugabanya wo kuja kuririkara bakirirwa atacu bakorakora, byari byo nashaka kuvuga. Murakoze
John Leka Fabrice atayimpanuro, ndabona ko urwaruka arushishikaye duga ku ijambo kuri izo byo bibazo bibiri.
Novuga ati ku kintu kijyanye n'uko ukuntu abajene cyangwa urwaruka ruri ngaha ruva mu bihugu rwacu bagora kubona intumbero, ugasanga bagiye mu biyayura mutwe, we have to understand ko hari ikintu no kwita culture shock. Iyo culture shock rero ni ya gap nagenda avuga, urabona ko novuga ati ababyeyi bungo rwaruka
aho uri kuvuga kukuntu imico ibitandukanye iragongana iyo bari bafite mu Burundi gahura neyaha.
Exactly, imico iragongana bakaba biba ngombwa ko biga ukuntu bashobora kwigo gufata umurongo mwiza obviously uza guhimbara ababyeyi babo mugana bo bagashobora kubaho uko babyipfugije muri bihugu byateye imbere. Rero kuri icyo kintu nkavuga ati ni ibintu twese dufite mu ruhara, baba ababyeyi babe na twebwe koma abajene. Mufatiye nko ku kintu cy'ababyeyi, urabona majorite cyangwa abantu benshi b'ababyeyi bacu n'abantu baziye barazi no mu mahanga bahunze intambara zagiye zirava ntitwo zigarukako, mugabo n'abantu bajyanye trauma. Rero iyo bashitse ngaha cyangwa iyo dushitse ngaha, hariho umwanya bifata wo kwivura. Mugabo nkavuga ati tureke kuza turagira uwo mwanya muremure, tumenye yuko ibyadushikiye ahubwo bidukomeza, kuko mu cyongereza bavuga ati what doesn't kill you make you stronger. Rero tuce twiga gufashanya, kuko nama mbona nk'ubu je nabaye perezida wa community muri Australia imyaka ine, kandi ndazi ko ngaha bihari, ugasanga ba diaspora cyangwa muri community z'abarundi bari mu mashengero menshi atandukanye, bakati bazana ijambo bita munyazire, waza wumva ati kubera uriya muntu ashengera kwa naka ati jewe sinjayo, akaca yo blije wa mwana wiwe atazi icyo bariko barapfa ati ntuzoje hariya, mama hakazi ibintu bya moko, mama hakazi ibintu byiki. Izo ngorane zose rero ziri muri community zacu, irifyo yuko tuzirengera tubanze twige gukorera ku mugozi umwe. Iyo nzira yonyene izokwereka abana bacu ko turi ku mugozi umwe. none umubyeyi azoba yigica azoba ari muhira acatangura kwidogera mugenzi we abana biwe bari ngaho o abana bariko barabyumva umva azoca babona ati there is no way yo ndiko ndwaganira n'abajene umva ingorane ni ntuntu bafise nyishuza gutsanga ligiva kugwanvu twenyene tuguma tuza turavugira muri cyane tuguma twerekana muri ibyo gikintu no hanura cyane n'icyuko hari hiyo coach ashok bande bumve ko aba bana babyaye ngaha no jeho no vuga ati ni nk'abazungu ni nk'abazungu n'abantu ntubazane mu byamoko ntabyo bazi ntubazane mwongo munyahire ntabyo bazi muri iyo nzira rero hageze yuko dukorera ku mugozi umwe tukarengera cyane cyane ababyeyi bakarengera ibyo bibazo bagiye barahura nabyo bakabona tubu turi mu buzima bushasha bwo kubaka bwo kwiyubaka no gucira inzira ugwaruka rwacu tuta ubwo gwanko twagiye turahura nabyo tubyigize kure cyane
yego me
hari ikindi kintu yari yavuze ku kintu kijyanye n'ubuzi
kutitoraguza gukora uzi bwari bwose kugira ngo
Ego
mu kanya gatoye cyane rwose mwihute ndabona kanya katujanye dufite ibibazo abanywanyi benshi
bivanye n'ukuntu igihugu cyacu cyatoranijwe na nabo n'aba ndabimba ntabivuze neza uza gusanga rero mentality abajene bacu bo mu Burundi bakuranye iri completely different niyo no kwita bo muri Commonwealth kuko muri Francophone uza bose urumva bagira desire yo gukorera mu mabiro nkavuga ati rero iyo niyo ntambwe twasize ubu hagezwe yaho dukura mu maboko mu mufuko niyo uba warize university uje kurima itomati nimba warize university uje kurima uje korora impene uje korora ingorube iyo nijyo terambere ishobora kuduteza imbere naho nda ba diaspora nabo mwumve ko ari twebwe ni twebwe mizero y'abarundi mu nzira yo kugira nimba tugize imana tugakora ubuzi tukaronka dufanga duto dukeyi dutanguza imigambi ishobora kuronsa bubene wacu akazi
impanuro nziza cyane gose reka duhe ijambo Havyarimana Innocent muyo neza
ego murakoze cyane ndabumva ama murakoze cyane no kumva n'ijambo
muri hega Innocent
musanzwe umurundi umudiaspora namukurikiranye kandi numvise byo ni byiza gukunda igihugu cyawe cy'amavukiro kwanza kuko nicyo bituma usanga dufite amazina abiri hari izina ry'igihugu cyawe hari n'irindi zina ry'ubukire ngo natwe abarundi turakunda Imana mbo ikintu rero kihari nge nabonye nka komeza iri igiri kizi usanga dufite nk'abajene mu gihe ushobora gusanga ko umujene hakwironderamo akazi we arondera akazi kuri leta urumva mbo hagufata ati none jewe kugira ndonke amahera nkoriki cyanke n'igiki nokora kugira amahera aze cyanke n'igiki nokora kugira nterere mu gihugu kugira ntange akadrumba ugacasanga bari gungira ko uyu arosa akazi ugacasanga uwundi ntashobora guhamagara uwundi bo ugacasanga na bya bintu by'amoko twagiye turacamwo uyu ni muhungu wa naka nk'umuhakazi umva ugacasanga ibintu ufite intambamye mu iterambere ariko mu gihe hariko haraza abajene bashobora gutahura iki kintu nacyo ni cyiza cyane mbo ikindi kintu nabonye kigaruka ngaruka kuri kononigasiyo twaronse mbo mu gihe mu bihugu byinshi maze gutembera nk'abongereza usanga bobo barakora bafata umwanya munini bahobera akazi ugasanga hariho udukorwa duto dushobora gukora kugira twinjirize amahera mu gihe mu Burundi ho usanga umujene agukora abwirwa ko yambara impuzu igoroye amakagara ugasanga n'ibihumbi icumi afise ku mufuko usanga ari ikibazo ariko mu gihe ariko haza abadiaspora nk'abo nabatera intege kandi ni byiza cyane kubyiza turengera ubwoko amatigira urukundo nicyo kizodufasha gutera imbere no guteza imbere igihugu
ibyiyumviro byiza cyane rwose Innocent reka duhe kandi n'ijambo wundi munywanyi Rugwizangoga Janvier mwiriwe neza muri hega Janvier
yari mu Rwanda mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Ruhango
ni byiza cyane rwose turi kumwe na mushinga ntahe Fabrice Manirakiza ibibazo ibyumviro mu kanya gato tugakwijambo
icyo nje ndere kina jya mvuye mbora n'imbo kamizi gikomeze kuba cyane cyane mu byiruko no
duga kwijambo turakumva
cyo n'imbo kamizi mu byiruko ibintu byo gutanga ibyo bikimenyane mu gutanga kazi bishobora kuba imbogamizi mu gutuma ubyiruko tatera imbere rero kuba hari urubyiruko rushobora kwiteza imbere rukaza yenda tuvuga ko bikimenyane na za munyangiro turabizi tugiye tugendera ku mateka y'ibyagiye amateka nayo yagiye aranga igihugu n'ubuyobozi bwo mu Rwanda tuyazi ugasanga mu gutanga akazi hagiye kukakoze imikimenyane cyangwa se ugasanga ibintu bya munyangiro birakora bikomeza gutuma urubyiruko rudindira mu iterambere urugero ikintu cyo kwitinya mu rubyiruko kuba witinya kumva ngo ibintu ntabwo bishoboka naho kubera ya munyangiro ugasanga urafeta ibirenge niba warugiye no gushora business ugasanga ufite ubwo buravanga wajya kuyishora ahandi mu kindi gihugu kandi wagombye gukorera mu gihugu cyawe ugateza n'abanyagihugu bawe imbere bityo igihugu cyawe kigatera imbere icyo numva rero nanjye navuga numva ntatanga inama ariko ko urubyiruko twakwirinda kureba ko ibintu by'amoko na za munyangiro byagiye biranga ibihugu byacu ahubwo tubyuko tugomba gukundana kandi tugakorera hamwe.
Ni impanuro nziza cyane rwose murakoze mushena hehe Rugwiza Ngoga Janvier Fabrice Manirakiza abashingana hehe bose Innocent Habyarimana na Janvier Rugwiza Ngoga bahuriye ku kibazo gihambaye cyane rwose bavuze intambamyi kimenyane bavuze intambamyi zishobora kuba mu rwaruka z'amoko bakabatira kamo gasaba ko ahubwo rwaruka rwakorera hamwe rugashira ku ruhande izo ntambamyi zose kugira ngo rushobore gutera imbere izo byumviro mu bivuga kwiki.
Murakoze cyane. Ni impanuro nziza kandi nibaza twumva n'abariko baratwumva bose bumva kuko igihe cyo kujyana vemadirifo yuko tubona ko caheze gose tukabona ko iterambere riko riradusiga ibyo rero byo gufatira ku kintu kibi kimenyane habe mu masoko habe muki ntawureka kuvuga ko bizwi ko byabayeho ndetse n'ubuko hamwe hamwe bibaho mugabo tubone ko hariho at least intambwe turiko turashikako iyo ntambwe turiko turashikako jewe ku bwanje era kama ba diaspora ko kuvuga ati ni mu bo aba diaspora cyangwa ababishoboye bose yuko ikintu kiza gukiza ingwara nk'iyo nico twita sectaire privé private sector hari ukuntu wari wowe sabona yuko public sector cyangwa gukorera leta ariyo terambere ariko nta gihugu na kimwe uzosanga cyateye imbere uko uza gusanga cyatezwe jiwe imbere na private sector kuko muri sector privé biguha pressure yo gufocusinga kuri skills cyangwa kuraba ibyo umuntu ashoboye rather than wariwe ibyo rero nkavuga ati ni change ma cyangwa ni change turiko turagera ko aricyo gituma nafashe ya mbere cyo yo gupromote iyo sector privé nkamagara ya nabandi ko two koshira investment cyane muri izo sector privé hasubira nkamagarira na leta ko yobandanye ishigikira sector privé kuko niyo fondation y'iterambere niko nabivuga.
Murakoze ku mpanuro nziza cyane rwose reka tube n'ijambo kandi Chaste Sylvain Sibomana muri iyo neza Sibomana makumba muri hega Sibomana
turabumva
muri hehe
turi Burundi
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro turi kumwe na Fabrice Manirakiza
mbisanzwe jewe ku ibyo bintu byo gukorera muri sectaire privé na jewe ndabishigikiye cyane kuko no mu ishuri nize ibintu bijyanye na audite contrôle de gestion kandi mu auditeur tujuru ya Marirende Panda burya aza gusuperiviza ayandi ma entreprise ukungene bigenda nayo ubundi yama ariko arashaka gukora ku ruhara rw'uwiwe no kuvuga bya bintu nyene umuntu mu bisanzwe byo kuba guyemeza mirimo. Alo
turakumva
umuntu abashaka kujya mu bintu bijyanye no kujya mu bintu bya guyemeza mirimo guhanga ibintu bishasha kuko ndamaze kuyibona igihugu ntigishobora kuba cyotera imbere mu gihe hatariho abaproduiza amaproduit kuko igihugu cyacu kungene kimeze benshi ni kubera birukira mu bintu bijanye no gutanga serivisi ari nayo mpamvu bamwe bariko baridoga bamwe bamwe ngo ibintu bimwe bimwe byaduze ntibyoreka kuduga mu gihe atabantu bahari baproduiza ahubwo nk'uwo Murundi ari hanze muvukanyi yoraba nyine ukungene ashobora kubayo twegeranya abajene antake yoba asanzwe afise nk'uburyo agashingisha nk'ikigo gishobora kuba coduha ubumenyi kuko wewe yoba yaramaze gutembera yagiye abona byinshi mu mahanga hanyuma akadusangiza ubwo bumenyi hanyuma tukaza gukora tugiye gukora tukagwiza umwimbu hanyuma igihugu kigatera imbere
ni byiza cyane rwose Shasta Sylvain Sibomana mushyana Fabrice Manirakiza mushyana Sibomana ashikirije ikimbyo gihambaye cyane rwose nkamwebwe mumaze gutera imbere mu byerekeye ibyo bita mu cyongereza startups gutangura kwikorera kuraba nk'ibintu umuntu ashobora gutangura kugwizamo itunga muha icyo kimbyo kiwe cyuko nk'igihe muri mu Burundi mwokoranye urwaruka mukarugisha nk'ibintu bya workshop ika bikorwa bimwe bimwe byo gukarisha ubwenge ibyo bintu n'ibintu bishobora kuba biri ku rutonde y'ibintu n'ibintu mushobora gukora mu gufasha urwaruka
ego neza cyane nagira mvuge ko ibyo biri mu migambi turi ko turategura kabisa muganturika kuvuga nuko ko uwo wese yoba yipfuza consulting cyanke impanuro cyangwa intumbero ivuye iwanjye aho nshoboye arashobora kunkontakti kundondera akoresheje telefone zanjye jewe ndi open cyangwa nditeguye gufasha uwari we wese nayo ubundi vraiment tura kuri ibyo bijyanye n'ama workshop nk'uko nababwiye ko nari naratanguye programme yitwa Burundi Diaspora Educational Program yari ifite mu iyo element ya startup nini iya kuko nimba Fabrice ari karakora ibi hariho nabandi bahizi benshi bariko barakora ibikora inka so ibyo byose rero turabyumva kandi turiko turabikorerako
ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviza Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Obed Nelly Mani mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Obed Nelly Mani
dere mu gihugu cya Tanzania
muri Tanzania ni byiza cyane rwose mu kigisagara
turimo muri Karagwe muri Kagera Karagwe
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cy'umviro turi ko tuvuga ku migambi yo kwiteza imbere kugwiza itunga cyane cyane mu gwaruka cyane cyane mu Warundi baba muri diaspora tuga ku ijambo turi kumwe n'umushyira nta Fabrice Manirakiza ikibazo cy'umviro
Fabrice Manirakiza ugambire mambere mbanze kumushimira kabisa yakoze ubwitange ntangere kweri ahubwo nabandi ba diaspora babirebere ko kweri bafite ubushobozi aho kuguma bari iyo hanze mu mahanga boza no gukorera imirimo ibikorwa mu gihugu cyabagaye bagafasha nabandi na bene wabo baba hari agatanga n'ubuzi kuri bo kabisa ikibazo no kwibariza umutumirwa none nk'abantu bameze nkawe cyane bafite ubushobozi bafite n'imigambi barangurira hanze y'ibihugu abadiaspora abagira iyihe nama bo bakiyumvira ko baboda gukorera ibintu nk'ibyo mu gihugu cyabazaye
murakoze Obed Nelly Mani Fabrice Manirakiza duga ku jambo mu kanya gato
ego murakoze cyane mu miseze hari hama trade fair twagira muri Somenia ya diaspora n'ubuyo ndugu yahari wa diaspora izotangura vuba menga ku tariki 23 mu Burundi rero nkagira nkatera kama bo ba diaspora basanzwe bari ko barakora imigambi yabo kumenyana n'abandi cyane cyane dufatiye nko kuri iyo ndwi ya hari wa diaspora mugabo no kumenyana n'abandi basanzwe bari ko bararangura imigambi mu Burundi ndetse no hanze nyene kuko burya ikintu gituma umuntu atera imbere, ikintu gituma igihugu gitera imbere ni nico nico bita trade freedom cyangwa guhana hana ibidandazwa. Rero nkavuga ati ibyo bintu byose ndamaze kubona ko bikunda kandi bishoboka, kandi ndafite abatari bake basanzwe bariko barakora iyo migambi bagahana ibidandazwa n'abatandukanye. Akarero no ngahana icyayi ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'Abarundi benshi bamaze buguruye amasoko yabo ngaha mu Burundi. Ndafise akarero kundi wo muri Australia atfata ibitoke abiranguye muri mu Burundi akabitekera hanyuma akabishora hanze. Urumva numurundi asanzwe aba hanze ariko araranguriye imigambi yiwe hanze, agakura ayo maproduwi yiwe mu Burundi. Mugabo ni nk'uko ashobora kubavuga ati abari mu Burundi nibandungikira ayo maproduwi hanyuma ndayadanda zino. Ni n'ibintu biba mu kawa, ni n'ibintu biba mu byimbugwa byinshi by'u Burundi. Nkavuga ati rero ahubwo ni ukuraba ukuntu tuza turamenyana nabo basanzwe bariko barakora iyo yindi migambi.
Ni byiza cyane rwose. Reka tube n'ijambo kandi Egide Masabo, mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Muri hega Egide?
Ndi ngaha mu gisagara cya Bujumbura.
Duga ku ijambo, ikibazo cy'imvuyo.
Ego, nagomba shimire umutumire mwatumire kumbure.
Ni byiza cyane rwose.
Hama nongere namwe ndabashimire kuba mwampaye umurongo kugira ngo shikirize icyumviro cyanjye.
Turagushimiye kandi turakunda kuba turi kumwe n'abanywanyi b'i Radio Ijwi ry'Amerika.
Ego, hama nagomba ndamubaze utubazo tubiri.
Ego.
Kuba yiyumviriye kuzana umugambi mu Burundi ni icyumviro cyiza gikorwa n'abarundi bake. Yoba tegekanya muri izi bikorwa zotanga kugira ngo kumbure ugwaruka ko arirwo rushomereye cyane atange ubuzi, kumbure ko yagiriwe ibibakwe akaronka agataye ko gutangura kubera abagenzi babura agataye ko gutangura.
Ikibazo cya kabiri.
Igira kabiri.
Duga ku ijambo, ikibazo cya kabiri.
Ego. Bega leta yoba itegekanye iki kugira ngo kumbure nimba ruje gukora imitahe ngaha mu Burundi mworoherezwe? Aca mvuga nerekeza kuri aba aye novuga bagejwe api canke ibintu by'amakori kugira ngo woroherezwe ugomba kuzana ikintu novuga kizanira inyungu muri rusange abenegihugu muri rusange.
Murakoze Egide Masabo, ibibazo byiza cyane rwose. Duga ku ijambo Fabrice.
Ni kuwe nkako nkuko abivuze jewe nsanzwe ndi mu bantu mbo no kwishyira mu bariko baratanga akazi benshi, kuko proje ya CSBU Village yari proje ifite valeri y'imiliyari icumi iriko irakorwa irubaka amazu y'abadiaspora cyangwa abari y'abadiaspora. Ubu turatanga akazi kangana duhakaza abantu barenga 500 ku munsi bariko barakora, harimo n'abayede abamaso. Kaba mvuga mbona neza ko iyi proje izohera itanze akazi karenga 10,000. Rero nkavuga ati muri abo bayede bamaso harimo abajene, harimo imfubyi, harimo abapfakazi. Rero na jewe birandyohera cyane kuba mbona ndiko ndatera agacumu k'ubumwe cyane cyane mu kugabanya ubushomeri. Ikindi nacyo kucyo mwarimu uvuze mu koroherezwa na leta, novuga ko ku byo jewe nzi ndazi ko abadiaspora bafise uburusho butandukanye. Akarero nakuko umudiaspora abari kararangurira ashatse kurangurira cyangwa abari kararangurira imigambi yiwe mu Burundi, iyo asabye koroherezwa ku matagisi yo kwinjiza ibintu icyo bita exoneration biroroshe kuronka. Ni itegeko umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu aheruka gusinya ryorohereza abadiaspora. Ibyo byose rero birimwo, nkavuga yuko uwari we wese yoba yipfuza kurangura imigambi mu Burundi ko mu diaspora ntiyitinye, nayo ubundi ku kintu kijyanye no kugwiza akazi ndabona neza ko turiko turabishikako.
Fabrice Manirakiza, hariho ikibazo nkoramutima umuntu wese agiye gutangura umugambi wo kwiteza imbere kugwiza itunga aterezwa kuraba. Hariho nk'abantu benshi bashaka gutangura gushaka gukora ibikorwa byo kwiteza imbere bataranonosora cyane rwose uwo mugambi. Mu cyongereza bavyita ngo SWOT analysis. aho ubanza kuraba ubukomere bwawe ingufu za aho ziri eka ukaraba n'ibintu aho jegajega hanyuma ukaraba les opportunités ukaraba eka amasoko n'ibindi eka n'ibintu byose byogeramira ico ugo rudandazwa ivyo bita mu cyongereza threats impanuro mwoha nkugaruka abarundi bo mu diaspora abarundi bo mu Burundi abakiri bato bose bashaka gutangura kwiteza imbere ibikorwa byo kwiteza imbere wiheje ivyo abahinga bita SWOT analysis impanuro mwoha n'inkizi
murakoze cyane iyo ni ingorane nini ya cyane nkunze kubona muri business development yo mu Burundi kuko mu Burundi abantu vrema barakunda gukopira copy colle cyanke kwigana bakabona umuntu ngo ni kubera yubatse hoteli bakavuga ati nanje ntubatse hoteli nk'iya kanaka sinemera ariko gasanga uwo muntu yubatse hoteli ubwa mbere yaragize business analysis yaragize your SWOT analysis uwo akabiri rero akacahura n'ingorane akacatangura ku blaming ngo ugasanga ari kara blaming leta ugasanga ari kara girika ariko ugasanga niyo mistake yakoze mu ntango rero nkavuga ati iyo ugiye gutangura business iyo ugiye kwinjira muri business umugambi wawe wige witonde ama highlights amwe amwe cyangwa ibintu bikuru biteke utegerezwa kuraba ko wagize imbere yuko utangura umugambo buri mu diaspora buri Burundi giriyo SWOT analysis yo kuraba ati nguvu zirihe mbega abakiriya nzobaronka ku kiguzi kingana gute bangana gute mbega amafaranga nashizemo nzoyagaruza ryari umuntu uce wongera uraba ico no kwita risk management. Risk management ni ikintu gikomeye cyane cyo kuvuga ati mbe none bitagenze uko ndabyipfuza nzocamva yo gute cyangwa bizogenda gute kuko nk'abantu usanga bagiye gusaba amadeni muri banki ukacitanga rero ko yangaruka namye ndababwira iterwa nuko kuntu abantu batangura ama business batabyize bakaca baheranira amabanki akacashira todo interehejuru kugira agarutire cyakinogo cyakinogo ya gize ikindi nacho ni business plan mugabo hejuru y'ibyo byose ni innovation kuko iyo turiko turagira ama business turaba ikintu twokwita iterambere ntitube kwapfunda usanganye nati nakuze mu Burundi mbona bari bo bose bubaka amazu ya gasekebuye ati reka nanje nubaka inzu ya gasekebuye no let's reka tugire innovation turabe ati nibihe biza kugira configuration na greenhouse nibihe biza ku novuga ati bizana ko kabijya kavuga ati rero mu majambo makico no hanura nuko imigambi yose ama project yose tujya kwinjiramo tubanze tuyige dufise abantu babyigiye tubaha akazi tubita akazi hanyuma dukora ibintu
bigira impanuro nziza cyane rwose ndabona kanya katujanya ariko nashaka duhe ijambo umunywanyi radio ijwi rya Amerika wanyuma Pacific ndiyo kubwayo mu kanya gatoya cyane rwose muri neza muri higa ya Pacific duga kwijambo kibazo cyimvira ufise amasegonda make cyane rwose ku kibazo kugira ngo baguhe ninyishu duga kwijambo
murakoze cyane kera kiri ntege wopo
ni byiza cyane rwose
twaiko twamutera intege kuyokomeza kwitaho ndera cyane cyane kuyikorera mu gihugu cy'amavuko
ni byiza cyane rwose urakoze Pacific ndiyo kubwayo mushya nahe manera kiza mu kanya gatoya cyane rwose impanuro mwoha urwaruka muri rusange kujanye no kwiteza imbere n'ihize
murakoze cyane nkuko nari nabivuze mu ntango jewe no bantu uravuga ati turengere ibidutandukanya tuhurire kubiduhuza dukura amaboko mu mufuko tunarinde nibyo no vuga
ari impano mwoha nk'abajejwe korohereza ugwaruka cyane cyane abajejwe z'amatagisi
murakoze cyane ugwaruka nibwo Burundi bwejo sina Burundi bwejo ni Burundi bw'uno munsi mise heze araho nabonye umuntu yavuze ati urifo yuko tudaguma tubona urwaruka nk'abana bacu tubwira ngo kora ibige kora ibino ubu hageze yuko dukorana buryo ubwiye kuraba ahisigeze n'abariko barateza imbere isi uza gusanga majority ari abantu bakiri bato cyane rero abantu bakiri bato bakiri bato ko mugwaruka canke abajene n'abantu bashoboye nibo ba nibo ba novuga ati bashushye nkavuga ati rero irifo yuko ubu tuta baraba nk'abana bacu ubwo tubaraba abagenzi
ni byiza cyane rwose Fabrice Manirakiza ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira muganiye ni radio ijwi ry'Amerika turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma tukaba dushimiye na Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro turabashimiye inshuti mwese mwaduteye akamo mu gashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo turashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu mu isanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.